Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Mwiriwe incuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe kaze mu makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 mukakaru 2023 aya nayo tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Hari imyimenyerezo ya gisirikare imaze iminsi iriko irakorwa n'urwaruka rw'imbonerakure hariya mu ntara ya Makamba, iyo nayo ikaba iriko ikorerwa neza na neza muri zone Bigina ahasanzwe haturuka Reveriano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ubwoba akaba ari bwinshi mu banyagihugu babona iyo myimenyerezo. Abasirikare nabo 3,000 nibo bategekanywa kugabanywa gushika mu ntango z'ukwezi kw'icenda mu nteko zose za ATMIS ziri mu gihugu cya Somalia. Uburundi bukaba buri muri ibyo bihugu bizogabanywamo. Bamwe mu basirikare b'Abarundi bakaba bafite amakenga ukuntu umutekano uzocungerwa mu minsi ikurikira. Leta y'u Burundi ngo ikwiriye gutunganya inama yihuta n'abo vyega kugira ngo bigire hamwe ikibazo c'igitoro cabaye akananira abahinga mu gihugu cose. Uko niko bitigurwa n'ishirahamwe Parsem. Uwurirongoye akabona ko mu gihe inama yihuta itoba, ibintu bigiye kuyangara mu Burundi na cane cane mu gisata c'ubutunzi bw'igihugu. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Duhere mu bijanye n'umutekano muke. Imyimenyerezo ya gisirikare imaze hafi amezi abiri ikorwa n'urwaruka rw'imbonerakure muri zone Bigina mu ntara ya Makamba ahasanzwe haturuka Reveriano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ubwo rwaruka rukomoka ko abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba bwinshi cyane kuko batazi ico iyo myimenyerezo igamije. Imbere y'ivyo hakaba habanje kuba urusansuro rw'imigambwe muri iyo komine. Ni inkuru twateguriwe na Edi Claude Nininahazwe.
Haraciye amezi abiri izo mbonerakure zizindukira mu ikarashishi ngaho muri komine Kayogoro, cyane cyane muri zone Bigina hasanzwe havuka Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Izo mbonerakure zikaba zivyuka hagati y'isaha 9 n'isaha 10 z'ubuca kuri uyu wa mbere hoho ku mitumba 10 n'ibiri igize zone Bigina. Ni hizo mbonera kure zakoreye ikarashishi zitwaje ibihiri. Abaza kwisonga muri iyo myerekano akaba ari Aloise Kadoyi arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Kayogoro, na Ciza Bernard arongoye imbonera kure muri komine nkuko uyu munyagihugu abivuga.
Akenshi ibyo bitwaza nyine bijya bitwaza z'umugambwe, hanyuma kugira ngo nyine baba bambaye, hanyuma bamwe muri bo bakaba bafise n'ibintu vy'inkoni. Vyaba imitumba yose igize zone Bigina, ni ukuvuga n'imitumba ishika 12. Nkaryo nka yose vyarabereye ko bereye mu Kingo, Sampeke, Mayange, Mudatugwa, Muguruka, Gitaba, Musasa. Yose iyo yose vyarabereye ko uyu munsi wa mbere mu gacurutu, naho nyine mvuga kenshi bitangura nk'umasaha bagera nk'umasaha 10 y'ijoro bikaza guhera canke umusaha 9 y'ijoro bikaza guca bihera mu gatondo nk'amacumi n'imwe abantu bariko baraja nko mu turundi dukorwa baca bababona.
Iyo myimenyerezo rero ngo irateye ubwoba abanyagihugu kuko iba butaranaca. Abagiye mu mirimo nabo iyo bashitse ahariko harabera iyo myimenyerezo harabaca basubira inyuma. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho muri CNDD-FDD baheruka kugira rusansuma rw'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi atanuzi ico urwo rusansuma rugamije. Muri CNDD-FDD bavuga ko iyo myimenyerezo iriko ikogwa mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mukuru wahariwe urwaruka, ariko ntibasigure igituma ikogwa ijoro.
Arakoze Eddie Claude nini nahazwe tuandanye mu gisata cha politique aho ukutumvikana kuri hagati ya bamwe mu banywanyi bo mugambwe SNL wa Gatongwasa biri mu rukurikirane rw'ibindi bitero umugambwe uri ku butegetsi udasiba kugira kuri SNL nayo abaherutse kumenyesha ko Gwasa atakiri umukuru w'umugambwe ntabwo bashaba bifitiye kandi basanzwe baranakuwe mu mugambwe kubera inyifato mbi berekanye Eme Magera aserukira uwo mugambwe ku mugabane wa Buraya aremeza ko inzego zatowe mu ikoraniro zikiriza zindi gushika hasubiye kuba irindi koraniro agasaba leta kubahiriza ubwigenge bw'imigambwe ku rugero rumwe mu ntumbero yo kubahiriza intwaro rusangi tumukurikire
nta kibazo no vuga gikomeye cyane mu bwambwe SNL nkuko bamwe bamwe bashaka kuvyibatsa ibyo turiko turaca mu no munsi ibyo turiko turabamwe ni vya bindi ni vya bitero SNL yamigaba ku mugambwe komakomeye na cancana mu bwambwe SNL kugira ngo yiharize urubuga kwa politike bonyene yego nivyo hariho akagwi gato cyane gakoreshwa na SNL akoreshwa no gutegetsi ushona documentation kugira ngo SNL ishobora gushaka kunyungu zabo bagume batobagusa ninde yotahura ukuntu umushikira ngaje intware yo hagati atangura uruhusha gukora makoraniro kaminuza abiri akurikirana hanyuma ingingo zirafatwa ukwezi ni nusu kurangiye habindi koraniro kaminuza ako kagunyene kari karimwo uwo umushikira ngaje intware yo hagati yari yabimenyeshejwe araterako n'igikumu kuri iryo koraniro kaminuza mugabo ukaza wumva ukwezi ni nusu ngo amakoraniro ngo yakoraniwe adakurikije amategeko ibyo niriyo bitahuwe tari nyene ibyo nyene bya SNL kugira ngo yiharize urubuga wonyene kugira ngo dusubire mu mugambo umwe ruden ico dusaba ku mugambo SNL na leta yawo biragoye kuko ubiravye ubu twasubiye muri za ntwaro z'igikenye za ntwaro z'umugambo umwe ivyo bari ko baragerageza umugabo ivyo dusaba nuko boreka iyi n'imigambo igakora imigambo ikitunganya abantu bakaza mu mugambwe bonyine biyumvamwo mugabo ntibaza bafata abantu bose babatsindagire muri uwo mugambwe wa SNL umaze imyaka n'imyaka uhekura Burundi umaze imyaka n'imyaka w'ibigihugu umaze imyaka n'imyaka wangaza abarundi barakeneye impinduka iyo rero izo mpinduka rero zoba cyangwa bikunze nico gituma tubasaba yuko boreka umuntu wese akitunganya umugambwe akitunganya murakaza mu mugambwe wenyine yiyumvamwo atari wa mugambwe bagutsindagiriyemo
uyo akaba yari Eme Magera inyuma y'akaruhuko gato turabandanya ano makuru
inzamba
tubandanye ayo twabateguriye mu gisirikare abasirikare bagera ku 300 nibo bategekanywa kugabanywa gushika mu ntango z'ukwezi kw'icyenda mu ntego zose za ATMIS ziri mu gihugu cha Somalia igihugu cyo Burundi kiri mu bihugu bifise abasirikare muri Somalia itegekanywa igabanywa ry'abarenga 500 bamwe mu basirikare bakaba bamaze kwerekana amakenga bafise kubera bimwe mu birindiro byahora ko inteko z'ubumwe bwa Afrika bizohebwa bakavuga ko bishobora kongera ingufu aba Al-Shabab inkuru ya Bonfils niyongere
Abo basirikare bagiye kugabanywa kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu ntango z'ukwezi kw'icyenda bose hamwe n'300 nk'urwandiko rwarungikiwe abarongoye inteko za ATMIS ruvyerekana igihugu cy'Uganda kizogabanya abasirikare barenga 900 igihugu cya Ethiopia abarenga 600 igihugu cya Kenya abari munsi gato ya 600 Uburundi bukazogabanya barenga 500 igihugu cya Djibouti naco kikazogabanya abari munsi gato ya 300 abasirikare b'umwe bwa Afrika mu rwego rwa ATMIS bazo basigaye ari abasirikare barenga gato 13,000 mu gihe muri kino gihe baharugwa mu 16,000 birenga bamwe mu basirikare b'u Burundi bavuga ko hari birindiro bahora ko bifutwa ahandi naho bakagombogwa n'abasirikare n'abapolisi b'igihugu cya Somalia bavuga ko bafise amakenga kw'ivyo birindiro basiga bishobora kuba akaryo ka Al-Shabab ko kwisuganya igaheze kabandanya ibitero ku nteko za Somalia n'izumwe bwa Afrika bazo basigaye mu gihe bitekanijwe ko mu mpera z'umwaka ibikorwa byose bya ATMIS bizoba byasozerewe
Bonfils Niyongere arakenuye tubandanye aya makuru mu gisata cy'ubutunzi leta y'u Burundi ikwiriye gutunganya inama yihuta nabo vyega kugira ngo bigire hamwe ikibazo c'igitoro cabaye umunzi wibuye mu gihugu cyose ahandi ho ubutunzi bw'igihugu burahasinzikarira byashikirijwe kuri uyu wa gatatu na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira Abarundi ngo bahindure ingendo bashike ku iterambere rirama hari mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru kugiwe inyishu leta itanga kubijanye nibura ry'igitoro ntihagije kuko harimo agahaze ngo ntivyumvikana ingene cyogura mu Burundi gusa mu bihugu bibanye kiboneka umviriza Faustin Ndikumana
Parseme isibutera kamureta isaba na cyane cyane umushikiranganje ajejwe amasoko kakanga guvu ajejwe ibijanye n'igitoro mu gihugu ko yo tunganye inama byihuta yabo byiga n'abahinga n'abandi banashaka kugira ico baterereye ku kibazo cyo kwigiza igitoro mu gihugu nta kamaro ko kwihiranya ikibazo kandi atanyishu iboneka kirato abashaka gutera ibyumviro ni benshi iyo nama yokoranywa abantu bakiga hamwe bagahanahana ibyumviro tukumva neza ibibazo biri kuko leta ibiza kubona yuko ingene igitoro cinjiza mu Burundi no munsi inyishu ihagije haragahaze kandi karagaragara nk'ibyobandanya rero gutyo abantu bamara umwanya n'umwanya birirwa batonze ruguru atagitorano usanga ari ikibazo iyo umuntu akamara umwe ubarariko turasabye cyane cyane ukiyo nama yoshobora gukorana kuko igitoro ntitugiretira ngo igitoro kiri Dar es Salaam ni mu mahanga abandi bashaka igitoro kiri Bujumbura si twe twora nimba n'igitoro no gushikana igitoro i Bujumbura nyimba hi Dar es Salaam cyo bacuzi aha muri Kongo hose hari intambara twita ko tujya guha kufasha umutekano igitoro kiruzuye Burundi n'isugogoba agahagwa muri akarere ku bibazo by'igitoro imyaka ibingahe igitoro
imbere yo gusozera aya makuru mukurikire agakino ko muhari iteka uharanira agateka kazina muntu mu Burundi agakino nitunywere mu gakuza
Tunywere mu gakuza nagakino mutegurirwa n'umuhari uharanira agateka kazina muntu iteka mukagashikirizwa na hajyo inzamba agateka kawo
Bekaki cha weka kima sa mama changa uja kwishure rega harakeye era guhavucerekwa
nuko rikozima n'ukoga nturoga
ahubwo ma uge narifite kindabye mena pap
aho kunyarutse nyabona ukaja kwishuri ibyo tubwirira tubwira uvuye kwishuri nibiki n'amafaranga bagutumye
oya mama se amafaranga ahubwo bafanye abataragenda mungira zinda babwiye
eka ntaraje reka ndamuhamagana hewe muta erega ngo hano
ibikunda ho gahe
emwe ni gakima
habaye iki namaki sanga hanyaga nje kuraho wa muntu yemeye kugira ya ndonde
ngo ugakima wewe gakima wawe ngo hari cyo yashaka kutubwira
aje kutubwira
None gatsa ubona uwo muhungu arifise
yego
ubona yashaka kugutunga
aje mushobora
ati amutunga tsunda hora ibyo mushobora ngani hausanga rero uri kuramuhenda
epo numbeshe
urashye mu rupara
ari umuhungu yifashe ikintu mfata
eh oya umva umvije izo ntibishoboka wega kimura byumva neza je ntaba kwishaka banza wiguheza amashuri
oya yo mutwaye
nawe ni yabagukunda arakurindira uheze mama wawe
none ga papa amana wa mwitesha uzigute ko ndasiba kuronka uwundi none amashuri y'umukobwa si umugabo
ngo iki nta mukobwa yiza uri umugabo ubyo bantu b'abakobwa
ndagoye ndagarutse umviriza so iyo mpanura kubariye niyo
ibyo byose nabishigikiye Jewe nkaba bakobwa baheze batamashure ngo bagiye kurunguka.
Banza wize mwana.
Ido jewe sindabikwemereye. Uteza kwiga. Na kabiri uzoyi heze uca ubwenge. Uze witeze imbere. Uteze imbere umuryango n'igihugu cyakwibarutse.
Tunywere mu gakuza.
Ni no kuri kano gakino duciye dusozerera ko amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwayakurikiye bya gahungu na yabashikirije ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.